mwumva ni ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese muteze amatwi Ijwi rya Amerika. Muri kumwe na Oriane Itangishaka kuri uno munsi wa kane, nije ndongoye ibiganiro byo kuri no saha. Abuguriye amaradiyo yanyu muri aka kanya, kaze mwese mu biganiro byacu.
Hari abantu n'ubwoba n'ubwoba ko bahava batega umwanya wari wose, kuko inkozi zika 47 ari mu kiringo cy'urwimwe n'ikintu giteye ubwoba.
Uwo ni umwe mu barongoye abandi mu nkambi y'impunzi z'Abarundi Induta muri Tanzania, avuga ku bwoba buri mu mpunzi nyuma y'uko hatowe inkoho nyinshi muri iyo kambi. Ni nkuru twabateguriye mu kanya kari imbere, harimwo niyerekeye zimwe mu mpapuro zikenerwa atahandi zahora zitangwa atari mu biro bitandukanye bya Leta i Bujumbura bigiye gutangwa mu gihugu hagati, harimwe n'indi yerekeye umutekano utifashe neza mu nkambi nk'uko muvyumvise, n'indi yerekeye abanywanyi b'agaposita agasanduku k'agaposita mu Burundi bashima uko kariko karatunganywa muri iki gihe. Ni inkuru tubafitiye mu kanya, mugume ku maradiyo yanyu. Duhere ku nkuru yerekeye umutekano utifashe neza mu ikambi y'impunzi z'Abarundi Induta muri Tanzania. Ni mu gihe igipolisi cya Tanzania kimaze indwi yose kigira isakwa ry'ibigwanisho, ibirenga 40 birimwo n'inkoho biramaze kuhafatirwa. Abantu batatu barafashwe ku mvu z'amatohoza. Ubwoba ni bwinshi rero mu mpunzi ko hashobora kuba ibitero, ariko igipolisi cya Tanzania kirabahumuriza. Ni inkuru ya mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru.
Isakwa ry'ibigwanisho hamwe n'ibindi bintu biteye amakenga ryatanguye kunduheze mu mpisho, niryo ryerekanye ko umutekano utifasha neza mu ikambi y'impunzi z'Abarundi Induta muri Tanzania. Urongo yo kambi yirinze kugira byinshi abivuga ko, ariko yemeje ayo makuru, avuga ko hari n'ibigwanisho bitari bike bimaze kwafatirwa. Umwe mu barongo yabandi mu mazone ari mbere mu beretswe ivyo bigwanisho kugira ngo ababifatanywe ntibazo bihakane, yabwije ujya Amerika ko mu byafashwe harimo inkoho.
Bakaja mu zone ya 20 bafata inkoho 14 bitewe bwaho abantu bakaza kugira inama mu zone ya 11 bagiye bakatanga bari mu nama bambe bafite n'inkoho 6 nabo barabafata. Hama guca kwa gatandatu nitwaje kubaregera aregera abapolisi bakaza mu zone ya 13 bakabafata inkoho 17. Hama rero neza barabafashe izindi 9. Hari abantu n'ubwoba 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 ko bahava batega umwanya wari wose, kuko inkoho zishika 47 ari mu kiringo cy'urwimwe n'ikintu giteye ubwoba. Birateye ubwoba nibo twari mu nama bemeye kuzana abandi bapolisi 50 biyongera ku bandi 60 bari bahari kugira barabe.
None izo nkoho zifatanwa abandi ni bande bikekwa ko bazifise?
Hari abafashwe bashika 3. Ubu rero barafunze nta byinshi tubizi, ko urumva twarutse amatohoza y'igipolisi aseheje akadiho umuca akavuga ati abazifatanye naba cyangwa abazifatanye saba.
Kuri wa gatatu mu gatondo naho harumvikanye amasase menshi iruhande y'iyo kambi ya Nduta hagati y'abantu bataramenyekana, hamwe n'igipolisi cya Tanzania. Impunzi ziba mu mazone ya 221 nizo zavyumvise cane, kuko igipolisi arico cabahumurije ko botekana. Iyi ni impunzi iba muri ico gice
bako harabaye kurasana abapolisi barasanye n'abantu ngo bataramenyekana. Amasase yavuze atari make kabisa, iraterwa abantu batari bake n'abari ku muntu bibigwe nkambi baguma mu zone 20 niho basa n'abahanuye mu kijiji kijiji bita ku buhasha ari mu bishyamba. Rero basare bahanahana rero abantu bari ku byarabaye kabisa, barasa na rose kabisa. Icyo rero cyo 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 ubwoba ntibamenye abantu abari bo, ngo baba ko nabara abantu bambaye igisigire mugabo bashinwe abantu ngo bigire mazone ya 20 bari bababonyeho. Ikiza kumva ubwoba gute, kandi twumva mutwarahunze twumva bigwanishe kuma bivugiranye ngo biraswa. Umva n'ibintu bitazita bidahumuriza ku muntu w'imunzi yahereye yasabye ubuhungiro
nk'uko byemezwa n'abarongo y'abandi aho mu mpunzi. Ubwoba ni bwinshi, bikeka ko ivyo bigwanisho bifatirwa indani bifitanye isano n'ubwo rwamo rw'amasaso rwumvikanye inyuma y'ikambi.
Niko birakorane cyo nyine polisi yari kiriye ukamuza harabuze inkoho nyinshi hafi y'amasaha 2:30 nyine bararasa cyane gusa cyane. Icyo twabonye gusa ni uko hariho abantu batatu bafashwe barabatwara ntiwamenya icyakurikiye bagumye batwara mu gasho kibondo.
Byumvikana ko mu ikambi impunzi ya Ndota umutekano atari wose.
Nta bagabo 50 baryama mu kigizi cy'eka cy'impunzi, nta 50 baryama usanga bose barabahagaze bigira turategwa tugiriki. Abandi ugasanga nyine baramutuga bigira amaronzo hagati yabo, kuko bavuga bati igipolisi cyashobora no kurengerwa.
Hari n'amakuru avuga ko hari abamaze kuva muri iyo kambi bakaja gusaba ubuhungiro mu zindi kambi, bibaza ko hoba hatekanye. Abandi nabo basaba ko bokwigizwa kure y'umupaka w'igihugu cy'u Burundi bahunze bavamwo.
Twahunze nkoho kwicwa, kandi twongere abarizo tubona twebwe icyo tusaba. Dusaba yuko bodukura anya ku rubibi bagatuma batwunguruza bakaraba handi bodushira. Bamwe ntibakirara mu nzu, utimbishije agatima araryama, mugabo ararahuniye gute aca yibaza ati kumbure baraza kunkererera mu nzu.
Igipolisi abarongo yo kambi hamwe n'amashami mpuzamakungu yita impunzi arabahumuriza ko botekana, ndetse amakuru twaronse nuko igipolisi cyongereje ingufu indani hamwe no hanze iyo kambi ya Nduta. Ibyo bibaye mu gihe intambwe ya mbere yo gutahukana impunzi zibyishakiye yarigeze hagati. Iyo kambi ya Nduta irimo abarundi barenga 125,000. Pierre Clave ni inkuru yarusha ku bw'ijwi rya Amerika.
Urakoze cyane mugenzi wacu Pia Clave, niyo nkuru aho yarusha tuvi yarusha tuje mu Burundi. Zimwe mu mpapuro nkenerwa atahandi zahora zitangwa atari mu biro bitandukanye bya leta i Bujumbura zigiye gutangura gutangwa mu gihugu hagati. Ibiro rusange bya mbere byuguruwe bigiye kwegereza izo mpapuro mu ntara ya Ngozi n'abashikiranganji babiri w'umutekano n'uw'abakozi n'akazi. Abategetsi bavuga ko ari akunguko ku banyagihugu n'igihugu. Ni inkuru ya mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinze.
Gushika uno munsi impapuro nyinshi zankenerwa zari zigitangirwa i Bujumbura gusa. Inyuma y'imyaka itari mike abarondera izo mpapuro bidoga ko zibaruhisha mu kuzironka kuva kuri uwa kane. Abanyagihugu barashobora kugira umwizero w'uko bagiye kugabanirizwa urugendo. Biciye ku bushikiranganji bw'abakozi ba leta, leta y'u Burundi ifashijwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu rya ONU ryitaho iterambere PNUD yuguruye ibiro rusange vya mbere. Bizotangira zimwe mu mpapuro hagati mu gihugu atahandi zahora zitangirwa atari Bujumbura. Ivyo biro biri mu gisagara ca Ngozi, ariko hategekanijwe kugurwa ibiro nk'ivyo mu ntara zishika kuri zitanu mu gihugu cyose. Felix banigwa n'inzigo n'umushikiranganji w'abakozi ba leta n'akazi.
Izo mpapuro rero cyane cyane bafatiye ku mpapuro zankenerwa cyane zironderegwa mu mushikiranganji bw'umutekano. Aha twavuga impapuro zituma umurundi ashobora gutembera yidegembya mu bihugu byo hanze, hakaba impapuro zimuha uruhusha rwo kunyonga ibyuma bikoreshwa n'imoteri, hakaba kandi n'urupapuro rwerekana yuko atakintu na kimwe ubutungane bumukurikirana ko kugira ashobore kujya kurangura amabanga yiwe igihugu kiba cyamutumiyeko.
Umushikiranganji banigwa n'inzigo avuga ko ari akarusho ku munyagihugu yahora avunika avuye mu gihugu hagati mu ntara za kure.
Mu kumanuka hariya rero murazi yuko atabujewe n'amaguru, ategerezwa gufata ikimwunguruza akariha amafaranga, hanyuma kubera ashitse i Bujumbura ari ahantu bose bahurira ari benshi, byagora yuko agenda umunsi umwe kugira acaronka ibyo yarondera, bigasaba yuko ateza kurarayo. Mu kurarayo naho rero yateza kuriha amahera y'uburaro, amahera y'uku y'imfungurwa, amahera kandi yo kwiyunguruza mu gisagara murazi ko bigoye. Ikindi cya gatatu cyatuma kimugora nuko yaheza agaheba ibikorwa yariko akora.
Impapuro zitanu nkenerwa zahora zitangirwa mu gipolisi Bujumbura gusa nizo zizoba ziratangirwa mu gihugu hagati. Komiseri Alain Guillaume Bunyoni arongoye ubushikiranganji bw'umutekano avuga ko igipolisi kigiye koroherwa mu kugwanya impapuro za magendo.
Byahora bigorana rero kera ko umuntu ashobora kuba ari mu gisagara cha Bujumbura, hanyuma ngo amenye neza yuko uje gusaba urupapuro avuye kure cyane y'igisagara mu zindi ntara cyangwa izindi komine ziri kure ari umurundi koko cyane ibyo avuga mu mwirondoro wiwe ari vyo. Ibi rero bizodufasha cyane kugira ngo ntihagire usubira kuzana ngo bubeshe. bizodufasha kandi kugira ngo nabajejwe intwaro kuva hasi bashobore kuba bazi neza yuko abo babiyitirira ko bavuka muri iyo ntara canke impapuro bazironke muri iyo ntara bitazosubira gushika.
Umushikiranganje bunyoni avuga ko bizotuma n'uburyo leta yahora ikoresha mu gisata cy'umutekano bugabanuka.
Kigira kabiri harimo ibijanye no kugabanya uburyo navyo bizojamwo mu buryo leta isanzwe ikoresha, kuko hari ihanahana ry'amakuru izoza riraca mu muyaga no mu nsinga itazosubira gusaba yuko abantu babwirizwa kwama iminsi yose bari mu ibarabara yebo bakoresha igitoro mu bisata bya leta. Ubushikiranganji bw'umutekano cyangwa mu bundi bushikiranganji buzoheza nabwo bukegereza itangwa ry'impapuro zimwe zimwe ku benegihugu.
Umushikiranganji w'abakozi n'akazi amisha ko n'izindi mpapuro zidakukira ubushikiranganji bw'umutekano zizashyirwa ku rutonde buke buke bw'izizotangirwa mu gihugu hagati. Ingozi mu buraruko bw'u Burundi, Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Urakoze cyane Jean Bosco Ndarurinze. Tukiri mu Burundi, abanywanyi b'agasandugu k'amaposita barashima ko ako gasandugu kabafasha byinshi, bakanegura ariko ko hari bisata bimwe bimwe bikwega amaguru mu gutunganiriza ababyituye. Babishikirije ku runo wa kane i Burundi, aho bwahimbaje umunsi mpuzamakungu wahariwe amaposita. Inkuru ya mugenzi wacu Evariste Nzikobanyanka.
Kuri uno wa kane niho Burundi bwahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe amaposita. Uwo nawo uhimbazwa buri genekerezo rya cenda ukwezi kw'icumi uko umwaka utashe. Ijwi rya Amerika gishikiye ku biro vya posita ku mugwa mukuru w'u Burundi. Uno munywanyi yiga muri kaminuza ariko arungika amafaranga mu gihugu hagati akoresheje uburyo buca kuri telefone EcoCash. Ari mu bashima
posita isanzwe ifasha kuronka amafaranga nko kuri EcoCash, kandi ndi n'umunyeshure nkaba mfise akonte nyene y'ishure ndonkera ko bourse nange biranyorera kuza kuyironka, hanyuma nkamenya yuko amahera yanje ari sekirize atangorane aho ndayakeneye hose nkayaronka.
Abanywanyi bagasanduku k'amaposita mu Burundi naho bashima ibikorwa vyako gasandugu bafise ivyo banegura. Bano twabasanze bicaye barindiriye abo batunganiriza, bavuga ko hari ugukwega amaguru mu bisata bimwe bimwe.
Sinoreka gushima kuko bigenda kose ndabaservi muga vyagoranye, kuko abantu sanga ari benshi kugira tube servi mwanya muto biragorana cyane.
Twebwe ngahanye uburyo badutunganiriza mu bisanzwe baragerageza, ariko mugabo twasaba yuko bagerageza kugirisha kabakakira abanywanye nikoga baradutebya mu byo tuba turondera. Nk'ubu nkacyo bimaze tuti ni somene ndino aricyo narondera kandi ndafite uburenganzira. Urumva rero kugira ama rero turundu ukamanuka maze kudepansa ibintu byinshi cyane kandi gushika ubusimbo n'ubuzo bisubitsa.
Umunsi mpuzamakungu w'amaposita wahimbajwe mu Burundi hageze iminsi havugwa ubunyonyezi bw'amafaranga menshi mu kigega cya posita. Umushikiranganje rero ibyo gutuma tumanako no kumenyesha amakuru ahumuriza abafise amakenga kwa ayo mafaranga ashobora kugenda amazi mayongo.
Ingingo za mbere zafashwe nuko twasavye ubushikiranganje bujeje umutekano ko bwo turonsa abajeje umutekano bakwiye kugira ngo ibiro vya posta biri hijya n'ihino mu makomine bikingirwe gusumba, kandi turashima ingene ico gikorwa cakozwe. Ikindi kigira kabiri nuko twafashe umugambi wo gukurikirana biciye mu butungane abo bose bagirizwa kuba baranyuruje uburyo bwa posta. Bamwe barapfunzwe, abandi bararishe, hari abantu bize posta bagaca bagenda bamugasanga bari hanze y'igihugu, abandi bari ngaha mu gihugu. Twagira tubabwire yuko atana kimwe posta azokora kugira ngo aya mafaranga y'abene gihugu agaruke.
Abanywanyi ba posta mu Burundi naho bashima ama service bakoregwa, basaba abarongoye ku gasanduku k'amaposita gukosora haragahaze bakongereza n'ubuhinga basanzwe bakoresha.
Hari icyo bakongera ko musanzwe ndiko ndaraba usanga amabiro si yose ariko interconnection habaye interconnection hose byakoroha aho mu nywanyi hose ageze akashobora gutora amafaranga yiwe.
Twosaba yuko ukwameliora uburyo bwo guseleva abakiriya babo kugira nk'aba bavuye kure bashobore gutaha uwo munsi umusavyo avyiza cyane.
Gusa yari kwiye kongereza ku buryo abanywanyi iyo baje kuyitura ishobora kubakira byoroshe, na cyane cyane batarinda gutonda umurongo muremure umwanya munini ariko bakabasereva umwanya muto. Cho nico kintu bari akuye gukosora cyane cyane.
Umushikiranganje w'amaposita ugutuma tumanako no kumenyesha amakuru aratahura kamo n'imyidogo y'abanywanyi kubitagenda neza. Nestor Bankumukunzi avuga ko ubushikiranganje arongoye butareza amaboko, akavuga ko hari umugambi wo kwegereza posita abanywanyi.
Twifuza yuko ibiro vya posta bikwiragizwa gushika no mu mazone aho hose tubona hari abantu benshi kugira ngo bashobore kubitsa canke gusaba ingurane bikiye muri posta batarenze gutama bagira urugendo rurerure.
Ubuyobozi bukuru bw'amaposta mu Burundi bwaboneyeho nakaryo ko kwinjira inyubakwa nshasha y'ubudandaji yubatswe hagati mu gisagara cha Bujumbura. Icivugo cy'uwo munsi mpuzamakungu wahariwe amaposta akaba ari guhindura ingendo kw'amaposta kugira agume ari ishimikiro ry'iterambere rusangi kimwe mu bigize ubutunzi bw'isi. Bujumbura, Evariste Nzikobanyanka, Ijwi rya Amerika.
Turagushimiye cyane Evariste Nzikobanyanka. Tombora itanga uruhusha bita Green Card rwo kuba no gukorera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatanguye ku itariki 3 z'uko kwezi kwa 10 izohera ku itariki 7 z'ukwezi kwa 11. Mbega bikogwa gute, abatomboye babaho gute iyo bashitse muri Amerika? Patrick Nziramuhindo na Tania Kaitesi baratomboye iyo Green Card. Bashinze intahe no musi cyo bita gutanga ubuhamya hari mu kiganiro na mugenzi wacu Thomas Kamirindi muri Isanga.
Yewe nabitangiye najyaga kuma kuri za internet cafe za cyber cafe ngo tubyite bacu. Ehano nakunda kujya kuri Kirino cyangwa kuri Blue Coffee kuri za internet cafe batubungu basigaye babikora. Nabikoze naje gutsinda ku nshuro ya gatandatu, natangiye mu 2000 nza gutsinda no mu 2010 nza gutsinda ku mu 2016 mu kwa gatanu.
Buri mwaka wageragezaga amahirwe yawe?
Yee, buri mwaka naragerageza, ntabwo nigeze nceka intege. Naragerageza.
Iyo rero ugiye kuri Cyber Cafe, wagiye kuri Cyber Cafe, wajyaga kuri Cyber Cafe, amafaranga wishyuraga na ya Cyber Cafe gusa, naho kuzuza ibyo usabwa ku rubuga rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntabyo nta mafaranga bakusabaga?
Oya, byo nta mafaranga ni ubuntu. Mbese iyo umuntu anabishoboye aranabyikorera, biroroshye. Ariko ibyiza ujya kuri Cyber iyo aribwo bwa mbere, ukareba ukuntu babikora, ukaba wabyikorera. Cyangwa ufite n'undi muntu ubizi yabigukorera kuri ntuza kuri mashini.
Tania, we urahura akomeye?
Ndaho ndakomeye rwose.
Wowe umaze igihe kingana iki muri Amerika?
Njye naje mu kwa mbere.
Wari umaze kugerageza amahirwe yawe yo gutombora inshuro zingahe?
Inshuro nyinshi, kuko ibya Green Card njye nabimenye muri 1999. Rero ariko ntabwo twari tuzi ko kubikina bigomba kuba ufite amashuri 6 yisumbuye. Icyo gihe nari nkiga muri sogonderi, ndabikora ariko sinigize nakora follow up. Nari nzi ko icyo gihe umuntu akina ngo akabika bakazagusubiza binyuze mu iposta, tunkajya mbikora ngutyo nikinira. Ariko nongeye kubikora nanone biri serezoma muri 2003 ndangije sogonderi, ako nabwo sinakora follow up. Nyuma ndongera nanone 2005 ho ndabikurikira ndebye, kuko niho natangiye kumenya ko ureba ko bagusubije. Naratsinzwe ndongera.
Wabimenye gute ko? Wabimenye gute? Babikumenyesheje gute?
Urumva ukina mu kwa 10,
yego,
naho mu kwa 5 ku itariki 6 ya confirmation page baguha warangije confirmation number baguha warangije kuba selected, ukongera ugasubira kuri ya website wakiniyeho ko guhera ku itariki 6 z'ukwa 5 biri open, noneho ukagenda ushyiramo confirmation number baguhaye, aba hariho igisubizo ko bagufashe cyangwa batagufashe.
Hanyuma yego, komeza.
Aho rero niho nyine na kwa gatanu nyine kwageze, icyo gihe muri 2005 nibwo natangiye kumenya ko menya n'indi myaka wenda waranamfashe, ariko kubera ko ntajyaga nkora follow up simbimenye. Rero ntangiye gukumenya ko bakorera follow up nyine nkajya nsanga wapi rwose, mfite message imbwira ko ntari selected. Gusa sinigize ncika intege. Ibi bintu byatombora bisaba kudacika intege. Kuko n'ubundi ububi akubikina nta kindi bisaba, ari internet, nta yandi mafaranga, nta zindi koste ndende bazisaba. Nacyo gituma umuntu iyo abirimo aba agomba kudacika intege, agahora agerageza.
kugeza igihe amahirwe yaciriyemo.
Jerome we
ego mbere ko mbaza kabazo kamwe nabanza banze mvuge nande yuko gitombana itanguye muri 2013
mu 2013
2013 hanyuma ikibazo cyanjye nashaka kubaza uwo mutumire
yego
baravuga yuko ngo amashansi atabamwe kuba babaye bivanye naho babikeneye ngo cyane cyane aba ufise nk'abantu bashaka kubikubwirira nubwo babaye nko hiyonye ngo ufise amashansi arenga the PC yuko nk'abantu baba babikina mu bihugu byabo rero nibyo nashaka kumenya kindi nacegera kabiri nabaza ngo hari abantu babikinye ubwa mbere ava nko mu tariki za mbere nabo bashaka kuronka amahirwe gusumba yo babakinye mu bigira bihere sinzi ariko ibyo nibyo abantu bavuga ariko sinzi nibyo nashaka mu muco akoze.
Oya amahirwe arangana wabikorera inaha muri Amerika cyangwa wabikorera iwacu mu Burundi mu Rwanda cyangwa n'ahandi amahirwe arangana amahirwe n'itombora amahirwe n'amahirwe n'amahirwe niko nyine tuyita aho wabikorera hose Imana yaguhaye iba yaguhaye nge niko mbifata hari n'abari muri Amerika batarabona ibyangombwa ariko bagatombora ntibatsinde twe tukaza tukabikora turi iwacu tugatsinda ukaza kubaza abo wabigenje gute ko byakiyemo ati ni amahirwe nta busobanuro bw'amahirwe ni amahirwe
hanyuma ati hari abatombora rero rimwe bagahita
naguha ubuhamya hari umukuzine wanjye nanjye nujurize umwaka ushize ubu ngubu yaratomboye kandi bwari ubwa mbere nawe yari abikoze ni amahirwe Imana igishakira iraguha.
Noneho kuri telefone dufite Habimana. Habimana we, akabazo kagufi.
Nashaka kubaza buri muntu wese n'umukino w'ikisho cya mbere.
Yego.
Nawe abayemere gufata green card nawe akagenda muri Amerika.
Eh cyane rwose kuko nta umuntu wese arabyemerewe nta kibazo. Upfa kuba ufite amashuri atandatu yisumbuye. Nicyo kintu bagusaba ukaba ufite ifoto ya passport with American size
mbese yemewe mu rwego rwa Amerika
yemewe mu rwego rwa Amerika hanyuma ukajya kuri cyber kuri ahantu hari internet umuntu akaba yagufasha kuzuza hanyuma umukwa gatanu umwaka utaha nibwo ibisubizo bisohoka ukareba niba waratsinze cyangwa utaratsinze ariko iyo ufite amashuri atandatu yisumbuye ubwo rwose uba ufite viza yawe kuza muri Amerika.
Yego, nimba ufite n'icyiciro cya kaminuza mbese nk'uko Patrick abigusobanuriye icyiciro cya kaminuza icyo ari cyo cyose birumvikana yuko amashuri magufi y'amatoya bashaka ni ayisumbuye ni ukuvuga rero ariko ugomba kuba warayatsinze
ugomba kuba waratsinze ufite diplome.
Daniel we, akabazo kawe.
Okay, akabazo kanje. Okay, byose numva basa nk'abansobanuriye ariko wenda icyazo nabaza. Niba ugeze muri Amerika nk'iyo ubyariyeyo abana, ese abo bana nabo babarwa nk'impunzi cyangwa abana bavukiyeyo n'abenegihugu ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika? Ese ko muri Amerika ngaho kuri green card ni ubuzaherezo cyangwa ni ukugutuza mu gihe runaka iyo kigeze cyangwa se kikarangira usubizwa iwanyu? Ndajya mu munsi ku bana bavukira aho ngaho muri Amerika n'ubuturo bwaho ngaho uko umuntu yabwizera cyangwa niba umuntu yacumbika ateganya ko iherezo igihe runaka azasubizwa wabonaga mu musobanurire.
Reka duhere kuri Tania agusubize kuko abana bavukira hano.
Murakoze cyane Daniel, ubashije ikibazo cyiza cyane. Uko bigenda nuko umwana uvukiye hano wese ahita abonana ubwenegihugu bwa Amerika.
Yego.
Umwana wese uhavukiye memo natwe n'ababana bacu twazanye hano muri Amerika nyuma y'imyaka 5 bazaba bafite ubwenegihugu bwa Amerika. Rero ntibimutere ikibazo ngo wenda ngo umwana wavuka cyangwa se abana yazazana bizagenda gute cyangwa se natwe tuba twaratsindiye ubwenegihugu twaratsindiye green card. Iyo green card ubundi baguha imyaka 10 iyo tumaze kugera hano turayishyura bakaduha agakarite kaba gafite kuba hano mu gihe kingana n'imyaka 10 ariko umaze imyaka 4 n'igice wemerewe kugira uyu maze imyaka 4 n'igice hano wemere gutangira kwa aplikana ubwenegihugu
utangira gusaba ubwenegihugu
utangira gusaba ubwenegihugu ku buryo rero iyo myaka 10 ntago yirigwa igere
hanyuma se iyo green card irangiye utarasaba ubwenegihugu bigenda bite
wemeye kongera kuyisaba bakayirenuze
bakaguhinda inshyashya
kuko gusaba ubwenegihugu ni uburenganzira bwawe
wemerewe n'amategeko iyo ufite green card
iyo ufite green card ntabwo ari ngombwa ngo niba ufite green card wenda ngo wirirwe usaba ubwenegihugu abenshi bakunda ko bahabwa abenshi n'ubundi babishakira ko bahabwa ubwenegihugu kugira ngo unagire n'ayo mahirwe wenda yo kuba wajya mu bihugu byinshi bitandukanye
udasaba viza kuko iyo ufite pasiporo y'abanyamerika ujya mu bihugu byinshi cyane udasaba viza
cyane rwose
dusubire kuri Patrick agira icyo atubwira mbese ku bana Patrick we Patrick ariko rero yavuze ngo bakomeza kuba impunzi mu yandi magambo
ahubwo ako kantu nari numvishije akavugaho ndagira ngo musobanurire rwose ko green card tutari impunzi kazi ntago tuza hano nk'impunzi tuza nk'abantu baje gutura kete yacu
turabimukira
ntago turi impunzi rwose tuza neza kuko impunzi burya kenshi usanga itanemerewe no gusubira mu gihugu cyayo kuko igihugu cyayo baraje igihunga hari impunzi
aho
twebwe tuza leta y'u Rwanda yarabitwemereye kuko tuba dufite n'ibyangombwa ya leta tuturutsemo igihugu cyacu kiba cyaraduhaye ibyangombwa rero ikintu yaravuze ngo se ngo bazaguma kuba impunzi rwose icya mbere cy'abanza ashyiremo ko ntabwo uba uri impunzi kuko ntabwo waba uri impunzi ngo ukoreshe na pasiporo y'igihugu cyawe
Danieli rero asobanukirwe neza wowe Danieli wicaye aho ngaho mu Rwanda aho uri hose ushobora gutangira kuzuza ibya green card iyo baguhaye visa yo kuza muri Amerika watomboye ni visa y'ubwimukira ntabwo ari visa y'impunzi nta visa y'impunzi bo
akandi nakongeraho niyo waje muri Amerika bakaguha iyo green card ubishatse usubira no mu Rwanda cyangwa n'ahandi hose mu gihugu cyawe usubirayo upfa kutarenza amezi atandatu uri mu gihugu cyawe kugira ngo ugahita ugaruka muri Amerika hanyuma ukongera ugasubira mu gihugu cyawe rwose
igihe cyose ushakiye n'andi mahanga yari yo yose
n'andi mahanga
ahangaha ku byerekeranye na pasiporo nanone nagira ngo dufatanye dusobanukirwe neza Tania yabivuze ati mfite pasiporo y'igihugu cyanjye ndahamya na Patrick ko ariko bimeze sibyo Patrick
nanjye niko bimeze
aho rero dore uko bitangira iyo utomboye ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika iguha visa iyo visa y'umwimukira niyo ikuzana muri Amerika igihe cyose utarasaba ubwenegihugu bwa Amerika ukomeza kuba umunyarwanda cyangwa se kuba umurundi cyangwa se undi wundi na pasiporo y'igihugu cyawe Tania ndibeshya
oya ntago wibeshya rwose
Patrick nawe ndibwira ko tuvuga rumwe
no kubimeze rwose
Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda kuri telefone dufite Leonce. Leonce we?
Oui ndabumva.
Akabazo kawe?
Ibibazo byinshi ndumva yuko bisa n'ivyishuwe.
Yego.
Ariko sinahuye kuri icyo bakerekeranye n'ukuntu umuntu asanzwe afise nk'umugore n'abana.
Cyangwa se afite umugabo n'abana.
Uri umugabo ufite umugore n'abana. Hama ugatomboza iyo green card. Yoba izo yafite famiye yose hama mukazogenda mwese uronka visa ya famiye yose.
Tania we?
Ego namwumvishije arakoze cyane rwose ku kibazo kiza abajije abana bose bemere kubazana ariko batarengeje imyaka 20.
Icyo rero cyari kiganira na mugenzi wacu Thomas Kamirindi aho yaganira n'abatsinze tombora ya Green Card kuza kuba no gukora muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Itariki izokugagwa kuri iyo tombora ni 11 z'ukwezi kwa 11. Abifuza rero kwiyandikisha munyarukiye mu masibere kuri internet mwiyandikishe. Ani rado duhereje ibiganiro n'amakuru twa twabateguriye mwari muri kumwe na Oriane Itanga ishaka muri studio 5 i Washington DC ndabashimiye mubandanye mwumviriza radio Ijwi rya Amerika.